mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gatondo kuno wa mbere kuri mikoro muri kumwe na jore diane ni nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukahera kuyagezweho ijyanye no ku isi na mugenzi wacu aloise bigirimana
Mwaramutse neza Diane na umuteze amatwi turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika muri Afrika y'Efo abategetsi bo mu gisata kijejwe gutabara ibi mubiza bavuze ko abantu bashika 9 bafuye abandi 8 baburirwa irengero hari nyuma yaho uruzi rutwariye abayoboke bishengero bari bakoraniye ku ruzi rwitwa Juxkei bari mu migirwa y'urubatizo Abategetsi bavuze ko baba abafuye canka batwawe n'uruzi bose bari abayoboke biyo sengero yariko irabatiza ku munsi wa gatandatu I Johannesburg igihe iyo myuzure yatera ibiziga bibiri byatowe ku munsi wa gatandatu ibindi ndwi bitogwa ejo ku munsi w'Imana mu gatondo abanyamashengero bakunze gukoranira ku ruzi Juxkei mu migirwa yo kubatiza abayoboke babo Mufugizi w'igisata kijejwe gutabara mubiza Robert Mulauzi yavuze ko igisagara cha Johannesburg caronse imvura nyinshi cyane mu mezi atatu aheze kandi ko gushika n'ubu inzuzi zicuzuye Munako karere nyene ka Afrika ariko mu burengero bwayo abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'uburengero bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bagiye gushiraho inteko z'akarere zigiye kuzofasha kugarukana umutekano hamwe n'iyubahirizwa ry'amabwirizwa shingiro mu karere kabayemwo ikurikirana ry'amakudeta mu myaka ibiri heze abategetsi b'ibihugu byo muri CEDEAO babivugiye mu itangazo basohoye inyuma y'inama ngaruka mwaka bakoreye I Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria izo nteko zizofasha aho zizoba zikenewe haba kugarukana umutekano kugwanya iterabwoba gusubiza ibihugu ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro CEDEAO ntiyavuze ariko ingene izo nteko zizoshigwaho ariko abashikiranganji bo kwivuna bansi bagiye kuzohura mu kwezi kuza kugira baganire ingene abo basirikare bazokora amakuru ku mugabane wa Afrika kandi batavuga rumwe muri na leta ya Liberia baranibaguye perezida w'icyo gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire atakiri mu gihugu Perezida George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kw'icumi yagiye mu bihugu bitandukanye birimo Qatar aho yagiye kuraba umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru umuhinga wa Perezida Weah yitwa Timothy Weah akinira ekipe ya Amerika umunyepolitike yitwa Lewis Browns yagize ati George Weah yerekanye ko ari sindabibazwa akuza igihugu ciwe ukuja kurorera imikino umunyepolitike yagirije Perezida Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite bitekanijwe ko Perezida Weah asubira mu gihugu ciwe ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'12 ari naho inkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera I Qatar bitekanijwe ko zirangira burundu
Washington ijwi rya Amerika
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika muri Iran umushikiriza manza mukuru wa Iran yavuze jo ku munsi w'Imana kw'igipolisi gishinzwe kubahiriza imico ndangakaranga cyahagaritswe mu bikorwa ariko nta cemeza kiratangwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati ico gipolisi cyegukira Muhammad Jafar Montazeri niwe yashikirije iryo tangazo ariko imenyesha makuru vye gukira leta ya Iran byavuze ko atari we agenzura igipolisi gishinzwe kubahiriza imico nakaranga muri Iran cagirizwa ubwicanyi mu myerekano yamaze amezi arenga abiri hari nyuma yicwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini yari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kutitwikira mu mutwe
Washington ijwi rya Amerika
Muyavugwa mu makuru y'inkino Senegal yarayisezerewe muri za nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar aho yatsinzwe n'Ubwongereza ibitsindo bitatu ku busa. Maroc ubu niyo isigaye ku mugabane mu guserukira Afrika, niyo ekipe yo ku mugabane wa Afrika igisigaye ihanzwe amaso mu rukino ruzoyihuza na Espagne ejo ku munsi wa kabiri. Izi nkino zo mu gice cya 16 gishira icya nyuma z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar zirabandanya. Ejo ku Imana Ubufaransa bwatsinze Pologne 3-1, naye Ubwongereza bwirahira igihugu cya Senegal ibitsindo 3-0. Kuri uyu munsi wa mbere, urukino rwa mbere ruza guhuza Croatia hamwe n'Ubuyapani, ni mu gihe umunsi nyene Brazil itana mu mitwe na Korea y'Epfo. Kugeza ubu ekipe zine nizo zimaze kuronka amatike yo kuja muri kimwe cha kane kimirije kirangiza irihiganwa nazo n'Ubuholandi, Argentina, Ubufaransa ndetse hamwe n'Ubwongereza. Mu kurangiza muri Syria, abantu batari bake barasambaguye bongera baraturira mu biro vya buramatari biri mu gisagara cha Sweida mu bumanuko bw'igihugu ejo ku Imana, bashavuzwa n'ibihe bitoroshye by'ubutunzi igihugu kirimwo. Abategetsi hamwe n'ababibonye bavuze ko bashamiranye n'igipolisi kandi hafuye abantu babiri. Ababyiboneye bavuze ko abantu barenga 200 ariho bakoraniye kuri iyo nyubakwa ya buramatari batera indirimbo zisaba ko perezida wa Syria Bashar al-Assad akugwa ku butegetsi.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakozi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Abakirisubidi n'irya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barebe bakoze urugendo rw'amahoro biyamirije intambara ibandanya mu buseruko bwa Kongo, bongera bumvikanisha ko bashigikiye ingabo za Kongo FRDC bagiranicho basaba leta yabo
kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Uyu numwe mu bitabiriye urugo rugendo rw'amahoro rwabaye ejo kwa Mungu mu bisagara bitandukanye vya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri make aha yari kwumvikanisha ko mu bindi basavye ari uko imipaka Kongo ihana n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mwe hafi ya radio yanyu, tubafitiye n'amakuru y'imikino na sport. Nongere ndabahikaze ntuti bakunze ibijuru rya Amerika. Abakristo bidini rya Katolika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo kwa Mungu bazindukiye mu rugendo rw'amahoro biyamiriza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Abakoze urwo rugendo basabye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye iby'urwo rugendo rwabereye muri Uvira.
Kimwe n'ahandi hose mu gihugu, abayoboke b'idini Katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mukuru mu burasirazuba bwa Kongo. Muri diocese Katolika ya Uvira, abayoboke ba paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuza yitwa kuri Monima. Bamwe muri abo bakristu n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo, abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo, mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro. André Byadunia n'umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini Gatolika muri Uvira, agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha.
Ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe buratureba, turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo, kandi Kongo siyo gucuruza. Abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege. Nico gituma twaje ngaha. Kongo siyo muntu, ni ya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe. Nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile twese dushaka amahoro umutekano tukifuza ko ngimwe kandi komeye
amwe mu maparuwasi yari yitabiriye iyo myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa basigura ko u Rwanda na Uganda bishigikira imitwe yitwaje ibigwanisho yicyariteza intambara muri Congo
gufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima
gufunga imipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare nyuma yo kubishishikarizwa na perezida ruhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu ca leta kitari mu bipfuza gucamwe ibice igihugu cyacu twarazwe na Rumumba hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene gihugu
abaturiye aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo y'icyari bera mu mijyi ya Goma Bukavu ndetse na Uvira iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakosti igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo
mu mpamvu zitera abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya no kurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru na Kivu y'Amajepfo ndetse no muri Ituri baja mu muhanda kugwa gutabariza amahanga kugira ngo batabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara
umuyobozi wa diocese katolika ya Uvira Musenyeri Sebastien Muyengo yashimiye abitabiriye imyigaragambyo avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na Monisco mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
tukivuga ku by'umutekano wa Kongo abanyagihugu bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba baba mu Rwanda nabo basaba ko ingwano hagati ya FRDC na M23 ihagarara hakongera kubaho imigendanire hagati y'ibyo bihugu byose mugenzi wacu Gloria Twishime adufite ibindi kuri no nkuru
Uyu nundi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FRDC n'umutwe wa mama 23 Amasasa ashobora kumvikanira ku mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo tuhageze twasanze abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu barava ku buzima butameze nka mbere
goku fati suka ngaje guhaha kandi ugasanga dufite umutekano yemura hangaha usesuye
ntabukoze niki
gukorereza fati suka kaje guhingira 1500 ubyaranze pipo njewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira nafata isuka ngaje gukorereza nuko nakorere ariko ubuno ndibishoboka ifatanye n'intera hamwe Noneho M23 irazira irabatumbika.
Hejuru yuko tutagera twacinjura, uko twakora ndabukoze. Najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika, ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri, ngabona gasabune koko bamesera. Noneho bino bitewe nuko tutakijayo.
Haimana nimwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Nese buno mvashe ngo ndamanu ibiraye muri Kongo cyangwa amatunda. Buru hari wamana matunda no kibumba bumba hari ndambara ntibyashoboka
abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa mama 23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi
je numva ko M23 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu uvuka inyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu urwana na Kongo bikagenderana nako bya bisanzwe bigenderana nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano urwana na Kongo twahira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma
no gushaka kundi umutekano gwaboneka
bara abaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubona nababo bahunze.
Ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo, tuhagendana abashiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubyara wanjye ari hano hepfo, babufora ari hano hepfo, wajya kwagira se kunyita umwanzi, umwanzi araturuka he?
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize, kamwe mu duce nako kegereye umupaka, yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Iyo ugenda ugana ku mupaka wa Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye. Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mupaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru ya kano gatondo. Mu gihugu cy'u Burundi, ababyeyi bo mu ntara zitandukanye bariko barijukira kujana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo byo kubagorora. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye aduha ino nkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi.
Ikigo citiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Kirimo abagendana ubumuga bagera ku 120, bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta. Abo cakira kikagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze. Baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara. Gakiza Felicite umubikira kirongo yati twebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari cabagendana ubumuga, ariko hari amashuri canke ibitaro abana biga ko batoroherwa.
Aho notanga akarorero nko ku mashure, akarorero kandi nko ku bitaro, aho ugendana ubumuga yoshobora nawe nyene kugenda agana yitura, ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mwikinga, wa muntu agendera kwibekiye, wa muntu adashobora kuduga ingazi, urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi.
Abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe. Henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora, nk'uko uwo mubikira abyemeza.
Ku mubyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose bajako abakomeye, usanga batiyumviriye umubyeyi agendana ubumuga ingena zokwibaruka.
Gutunga urutoki ugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda akabona nawe nyene ko atacamaze ntabagikora. Ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite.
Iyo adashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma, kuko atera agira na ka gatima kabi ko kubona ko nawe nyene atacashoboye, agatera agira ka gatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushikako.
Abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera. Bahati Evangeline:
kenshi ntibikunda yuko wojayo.
Samuel Nkurunziza nawe ati niba twubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza. Ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana ku uwo bubakanye yabimutukiye.
Jewe naranezerewe ko mfise umwana, narose umwana ndanezerwa, ndamwakira muri jewe ndamwakira. Ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuga, ivyavyo vyose nakaronda kiwanyu. Nanje ndamubwira nti iwacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise.
Kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina batesha agaciro.
Aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume, igitero, barabita ko ari bakamuga, barabita ko ari bakajisho, barabita ko ari bakaboko, barabita ko ari bakaguru. Mukibano usanga babita amazina atabereye y'ibitutsi.
Murunani rw'amashira hamwe y'abagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nkuko Claudette Nizigimana byemeza.
Kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabiyita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise, aho ndavuga nk'abo bita bakadisho bakaboko canke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira, ariko uno munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamwikimwitiranya n'ubumuga bwe.
Ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa ryerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze.
Iri bwirizwa rero rirahari, umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye, ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro, byo niyo ataratangura gukora. Mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro.
Mu byo kugwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi, nuko amashure n'ibikoresho byo hugwizwa.
Amashure yakira abo bana sima nshinga mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene, inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille. Iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimbye, hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari, hanyuma bica bituma rero amashuri ashobora kwakira abo bana ni make cyane.
Claudette Nizigimana arabona ko amashuri y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi. Murunani rw'amashuri hamwe bagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ryategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho, gutyo iryo tegeko ryocarija mu ngiro. Abategura inyubakwa rusange nabo bohoza ku muzirikanyi abagendana ubumuga mu kibani kibazo c'abagendana ubumuga bukigira icabo bakabashigikira, bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye.
Ijuki Amerika umwanya n'uw'imikino na sport no musitrahera mu Burundi humugwi wa Bumamuru niwo waraye usozereye igice ca mbere cy'igano ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi, ukaba uri mu kibanza ca mbere. Umugwi wa Vitalo uri mu yikundwa cyane mu Burundi wafashe ikibanza ca kabiri. Reka mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwire ibindi kuri no nkuru.
Kuri no w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryasozereye igice ca mbere fazali mu gisagara ca Ngozi. Message Ngozi yari ifise urukino idategerezwa gutakaza kugira igume mu migwi ya mbere igwanira igikombe. Message Ngozi ikaba yaravyifashemo neza imbere y'abakunzi bayo mu gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Uwo mugwi wa Burundi Sport Dynamique ukaba utakaje amahigwe menshi yo kuva mu bibanza vya nyuma. Umenyereza w'uwo mugwi Jomaine Hussein akaba yizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazikosora.
Umaze gutsindwa uremera ko watsinzwe, icyo ni cya mbere. Hanyuma icya kabiri nacyo nibaza ko ekipe yanje biriko biraboneka ko icyo turiko turarondera ubu unye mu mwanya wa nyuma kiriko kiraza, nico tugiye guherera ko kugira ngo tutegure phase retour. Tufite ingora n'abanyegori bose babiri bari bagwaye, twashize umunyegori agira gatatu, nawe imipira ija iva mu mpande z'ikibuga niyo yamugoye.
Jimmy Ndayizeye amenyereza Message Ngozi ku ruhande rwiwe amenyesha ko ashimira abakinnyi biwe bavyifashemo neza ibatuma bagumana icyizere cyo gutwara ihiganwa.
Urukino rutari rworoshe mwabibonye, dinamiki yashoboye kudutangura igitsindo cya mbere, ariko nitwigeze ducika intege twakinye turashobora kukigombora kandi turashobora kuronka n'igitsindo cya kabiri. Nubwo yuko intego y'iyi match murazi yuko tumaze igihe tutaronka intsinzi itunganya cyane, ariko twari twaganiriye n'abakinnyi turagira iki turabwa duti tugerageze guheza ifazari n'intsinzi. Nubwo yuko ari intsinzi ikeneye cyane n'amanota atatu, nubwo yuko yuno musha ashoboye kudufasha cyane tukazoca tugenda kwitegura fazi returu tukazora aba yuko tuzoshobora kuyifatamo neza paraporo y'ingene twabifashemo muri fazari.
Umenyereza wa Message Ngozi arizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazokosora byinshi kugira igikombe cy'ihiganwa bamenyereye gutwara none mwaka bagihereza abakunzi babo.
Uravye ingene twitwaye mu gice cya mbere, sinovuga yuko twitwaye neza, nibyo tugiye kuraba tukagerageza yuko mu gice cya kigira kabiri muri returu turabe yuko tushobora kuvyifatamo neza. Nta kintu kinini kirapfa uravye na ekipe ya mbere ishobora kuguha igusumbya amanota atandatu na ni match zibiri. Shura gusanga uratsinze zibiri baratsinzwe ugasanga muregeranye.
Mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa 15 w'ihiganwa Vitaro yatsinze Olympic Star bitsindo bitatu kuri kimwe, Interstar yatsinze Tigre Noir gitsindo kimwe ku busa, Flambeau du Centre yatsinze Buja City bitatu ku busa, Top Junior yanganije na Kayanza United ubusa ku bundi, Magara Young Boys yatsinze Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa, nayo mu Mamuru yatsinze Musonga Tigitega ibitsindo bine kuri kimwe. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ubona gufata ikibanza cya mbere. Uwo mugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere ukabusumbya Vitari mu kibanza cya kabiri amanota atatu, Flambeau du Centre nayo igafata ikibanza cya gatatu. Mu bibanza bitatu vya nyuma hari Top Junior ya 14, ikibanza cya gatanu kirimo Burundi Sport Dynamic, nayo ikibanza cya nyuma kirimo umugwi wa Atletico New Oil yo mu ntara ya Muyinga. Tubibutse ko uwo mugwi w'Muyinga mu mwaka uheze wasozariye higanwa uri mu kibanza cya kabiri. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'imikino na sport mu Rwanda. Ku munsi wa 12 wa championnat y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, ekipe ya Mukura Victory Sport yaciye agahigo ko kunyagira Marine FC ibitsindo bitandatu ku busa. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yadukurikiraniye uno mukino.
Mu mpira maguru, mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 12. Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Mukura Victory Sport yanyagiye Marine FC ibitego bitandatu byose ku busa kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, Gasogi United yanganyije na APR FC ubusa ku busa. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza avuga ko abakinnyi be bitwaye neza nubwo batashoboye kwegukana amanota atatu.
Ntekereza yuko twameritaga amanota atatu. Yego twadufite imvune nyinshi, nibo bonye linye defensive yacu yose yari abakinnyi batari basanzwe bakina, ariko na Ferest umwana witwa Mugabe Robert wacishaga nomero gatatu ushobora kuba udafite n'ibiro bigeze kuri 50, washoboye gufata umurenga akamugira uruhinja mu kwako. Yakeza ko Mugabe antuka abantu bamwubahe, ni umukinnyi uri tactically fit.
Uyu muyobozi kandi ashimangira ko ikipe ye ya Gasogi United itakiri ya indi ya kera yabaga iharanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri.
Uburyo dutekereza uyu munsi wa none bitandukanye n'imyaka twarimo imbere, twari abakinnyi bashaka kumva Premier Division. Uyu munsi turi ekipe ishaka guhatana no guhindura amateka irimo. Uyu munsi wa none twa dufite ikintu kimeze nka kashe baduteye ku mutwe y'abanyamakuru byo kuvuga ngo Gasogi na Aperi ni urucabana. Ndashaka mbwira abantu ko tubabajwe no kubatunganyije, icyo ni kimwe. Byari kuba byiza ko dutsindwa kushuko twari kunganya, kuko twumvaga yuko twebwe iyi match twahijemo tugomba kwitsinda. Ariko football ni uko imeze. Ntekereza ko na Aperi nayo ishobora kuba hiri nayo ibabaye, kuko ntekereza ko mino match byari bikwiye kumwe atsinda undi.
Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bibiri ku busa kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport ibitego bine kuri bibiri, naho Sunrise itsinda Espoir FC ibitego bibiri ku busa kuri Stade Golgota Nyagatare. Imikino itatu isigaye y'umunsi wa 12 wa shampiyona yabanje ku cyumweru. Etincelles FC yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Umuganda i Rubavu. Kuri Stade Ubworoherane i Musanze, ikipe ya Musanze FC yatsinze Rwamagana City ibitego bitatu kuri kimwe, naho Rayon Sport itsinda Bugesera FC igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 12 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe ikiri ku isonga ni Rayon Sport ifite amanota 25 kuri 33. Ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali n'amanota 23, Kiyovu Sport iza ari ya gatatu n'amanota 21. Ku mwanya wa kane hari APR FC ifite amanota 20, Musanze FC nayo ifite amanota 20 ikaba ari ya gatanu. Ya gatandatu ni Police FC nayo ifite amanota 20, Gasogi United ni ya karindwi n'amanota 19. Ikipe ya munani ni Mukura Victory Sport ifite amanota 17, Gorilla FC ni ya cyenda nayo ifite amanota 17. Ku mwanya wa 10 turahasanga Etincelles FC n'amanota 16, Sunrise ifite 15 ikaba ari ya 11. Ku mwanya wa 12 hari Bugesera FC n'amanota 18, Rutsiro FC ni ya 13 n'amanota 10. Ikipe ya 14 ni Rwamagana City nayo ifite amanota 10, Espoir FC ifite amanota 7 ikaza ku mwanya wa 15. Ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5 kuri 36 n'umwe w'ibitego 13. Tunyarukiye mu mukino wa tennis, mu Rwanda hagiye kongera kuba irushanwa rya Rwanda Open rizabera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Kigali. Iri rushanwa rizatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha rikazamara icyumweru. Hateganyijwe imikino mu byiciro bitatu ari byo abakinnyi babigize umwuga, abakina bishimisha ndetse n'abakinnyi bafite ubumuga. Abakinnyi 150 nibo bazaseruka, igikorwa cyo kwiyandikisha kikazarangira ejo bundi kwa gatatu. Irushanwa rya Rwanda Open muri tennis ryaherukaga kuba mu mwaka w'2019. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Akanunga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro tukaba tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mwa kumena Jewe Diane ni nahazwe shimira abagize urara bose mitegurwa y'amakuru ya mbere ya kino gitondo ku Ijwi rya Amerika. Muri bo harimo Venusta Shimiyimana yashize hamwe amajwi yacu, mwakoze namwebwe kutwumviriza. Ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose, naho ubutaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.